Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Kuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanye kaze murano makuru yo kuri no wa gatanu igerekezo rya 2021 ruhuma umwaka wa 2025 naye akabagitwe n'intingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishire hamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo APODH yahagaritswe umutima n'ibitigiri byo banyororo biguma ari umurengera bitewe n'abaheza ibihano baciriwe hamwe n'abagirirwa ikigongwe ariko bakagumizwa mu mabohero. Ishire hamwe ashina gishinze kugwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi riranegura ingendo y'ubutegetsi buriko gutanga inyigisho zijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'ibigwanyisho kugwaruka kw'imbonerakure mu ntara ya Cibitoke. Iryo shire hamwe ribona ko vyose bitumwa n'ingendo y'abategetsi b'igihugu bashize ubwoba mu banyagihugu ngo igihugu kigiye gutegwa kumva zitumvikana. Abantu 14 habiriyemo abana b'abanyeshure nibo bitavye imana bahitanye n'amasanganya yo mwibarabara muri amezi atatu aheze 2008 mu ntara ya Makamba. Ivyo bitigiri bikaba bihagaritse umutima bajejwe indero mu ntara aho basaba gukingira ibibanza bicamo abana baja ku mashure. Kwari ubusha ku mayange mu kanya amakuru mwido nyido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Amakuru tubateguriye tuyahere mu gisata c'ubutungane aho ibitigiri by'abafungwa biguma rumurengera naho umukuru w'igihugu c'u Burundi ahora atanga ikigongwe kuri bamwe bamwe. Bishikirizwa na Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishirahamwe APODH riharanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo inyuma y'ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo yafashwe mu mpera z'umwaka uheze. Anegura ko hariho abaheze ibihano baciriwe hamwe n'abagirirwa ikigongwe ariko bakagumizwa mu mabohero. Ikibabaje kandi Pierre Claver Mbonimpa ngo ni uko abajejwe ubutungane bafungira abantu ubusa ngo bitabe bitebuke bazoshengezwa imbere y'ubutungane. Tumwumvirize.
Ivyerekeye abanyororo mu Burundi navuga yuko n'amahoro yo mu Burundi yose yamaze kurengerwa naho umukuru w'igihugu yama yafashe ingingo yo kugira ikigongwe abanyororo n'ivyaha bito bito ariko amahoro yo mu Burundi aguma arimo umurengera. Hari abanyororo benshi rero cane cane bari mu ihorero rya Mpimba bahejeje ibihano byabo mbere benshi usanga na sentare zabahejeje ariko ukarindira yuko barekura ntibabarekure mbere no mu kigongwe cy'umukuru w'igihugu amaze kugira inshuro zishika zitatu abo banyororo benshi baniyo bakiri ntibigeze barekurwa. Reka mvuge umwe ni umukorere ejo bundi bakuyeyo yitwa Batadira Muturo kandi yari umurwanyi muri CNDD-FDD ahari n'inzira n'umwari bata hari inzira n'umwe igisata cyo mu Burundi ikijyanye cyanze ariko mu nyuma baramufunze rero amazeyo imyaka ishika cumi. Hari n'abandi tuzi bamaze baheje ibihano byabo hama bagaca bagumize bundi bishobora kubarekura ngo kubera kuko ibyaha ngo baba bafungiye ngo bavuyeyo bose basubira kubikora. Icyambabaje ni uko n'umukuru w'igihugu wenyine yatwivugiye n'akanwa kiwe ati hariho abanyororo bamwe bamwe tudashobora kuzorekura ati naho babahejejwe na sentare ati naho babahejeje igihano baciriye ati ntibashobora kurekurwa. Urumva rero itegeko ryavuye itegeko ryavuye ku mukuru w'igihugu. Ibyo birabaje n'ukuri ni imwe mu mpamvu ko turarwanya cyane rwose. Ubu twashyizeho ikintu twita gufungira umuntu ukamufunga impaga icy'amaso bimwe mu gifaransa twita detention arbitraire ibyo bintu ko tayikora ko cyane tuje tubishikane mbere no mu nama mpuzamakungu kuko n'ibintu byabaje cyane kuri mfunguka mara imyaka itanu itandatu icumi ufungiwe ubusa ataca wagiya ibyo n'akamamaza kandi nabyo nyine nawe ubucamanza nawe uri madisa ugafungira umuntu wose nta kibazo ari wuko nawe utokurikiranwa.
Pierre Claver Mbonimpa aranegura kandi inyifato y'urwego rw'iperereza rwihaye ububasha burengeye ubw'amasentare n'abacamanza mu kuza gukura abanyororo mu mabohero babajana iyo bashatse kandi bari mu mino y'ubutungane. N'ubunyene twumvirize Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe APRODH riharanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo.
Umengu vyihaye ubasha vyukurengera amaparagere amasentare aho basigaye bagenda mu mabohero bagafata abanyoro bamaze gushika mu ibohero uwashaka bamaze gucira imanza nabo usanga bahenze ibihano byabo barimo hanyuma umuyobozi we akabatanga bakabatwara mu iperereza. Abenshi tuzi bagiye bamaye amezi atanu atandatu umunani kubera indungu bamugize bagaca bakurayo ariko ntibasubiza mu iryohero bacuba nk'abari ku mirima baciye bajyana mu ibohero iryo mu rumonge. Hari n'ubundi naje kuvuga batangira mukuru we bamaze nk'amezi atanu bamukuyeyo gushika n'umunani wabo bama babaza irengero ryiwe ntituzi yuko akiri mu iperereza ntituzi cyabaye mugabo icyo twabonye twamenye twebwe twituye abantu bakaraba nuko abo bantu bamureze gufa mbe umwe wewe twavugije induru bacamukurayo bacamujyana mu bitaro kuri perezida ariko umuyobozi w'ibohero yatanze igipapuro cyo kumuvuriza ko yuko uwo muntu abamujyanye kwa muganga kandi atavuye mu ibohero. Hari n'abandi rero bajyana mu biro by'iperereza umuyobozi w'ibohero akanabanza atababonye mugabo babeje gufa mbe babwiye bati yadupfira ko bagace umuyobozi w'ibohero agaca atanga bondo komande cyangwa igipapuro avuriza ko kandi uwo muntu atigeze bamubona uwo nyavuze yitwa mupuroni yakiri ntituzi ko ari yakiri cyane yapfuye cyane yarwaye cyane bamujyanye ni ko umengo abashikiza amanza umengo nta bubasha bagifise kuri abo bantu bakora mu biro bikuru by'iperereza.
Muri politiki ishyirahamwe Agina gishinze kugwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi riratewe umutima uhagaze n'imyimenyerezo ya gisirikare n'ibigwanisho biriko birahabwa urwaruka rw'imbonerakure hirya no hino mu gihugu na cane cane mu ntara ya Cibitoke. Iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyose bitumwa n'ingendo y'abategetsi b'igihugu bashize ubwoba mu banyagihugu ngo igihugu kigiye guterwa ku bintu bitumvikana. Ishyirahamwe Agina risaba ahubwo leta kugira ingwano y'inzara n'ubukene vyugarije abanyagihugu rigasaba kandi ugwaruka kwima amatwi abategetsi babakwegera mu ngwano ahubwo bakijukira ibikorwa vy'iterambere. Dukurikire Jean Nduwimana arongoye ishyirahamwe Agina.
Turabona ko vyateye ubwoba abategetsi b'u Burundi kuko vyinshi mu bibatera ubwoba hari bitumwa nuko iyo ngwano yo mu gihugu ca Congo bayigizemo uruhara hanyuma mugabe ikajigenda ko batashaka. N'ubu abategetsi baba ba gisirikare baba abategetsi batwara igihugu turabona ko bugarijwe n'ubwoba. Ivyo rero bituma mu gihugu cyose ubwoba butekera abanyagihugu ubumenga umurimo nyamukuru mu gihugu cy'u Burundi no kwiga ibya gisirikare. Twebwe rero mu ishyirahamwe Agina turatakambye kugira ngo ibyo byo kwigisha la violence ugwaruka bihagarare vuba bwangu. Turasabye leta y'u Burundi kwijukira nyabuna inzira yo kuyaga nabo badasanga ivyiyumviro baba abarundi ubwabo kuko intambara nini batinya nabwo izova hariya muri Kongo hariya za Bukavu za Uvira intambara nini izova honyene aho hafi ziko mu Burundi aho o aho kugicaniro nyene aho nizokwaduka umuti rero w'intambara mu Burundi suguwigisha abana abakuze kwabakura ku kivi ukaja kubigisha ivyinko hariho nyinara ubu atana kimwe abantu bagikora ataru kwiga ibigwanisha ataru kuzengana inkoho n'amagrenade hizo ntara za cibitoke n'izindi ndabasabye baje ku kivi baje gutegura kazoza k'imiryango yabo kazoza k'imiryango yabo nikari muri ibyo bintu by'ingwano kazoza keza k'igihugu kugwaruka kari muri iyo migambi iterambere iyo ubutegetsi henshi iyo bwaburaniwe iyo budagishoboye gutore nyishu y'ibibazo byugarije abanyagihugu akenshi bamabiruka muvyo kubasuka mu by'intambara nibyo tubona rero ngaha mu Burundi wacu.
Inzamba
amakuru ajanye n'umutekano wo mwibarabara abantu 14 bagwiriye mu bana b'abanyeshure ngo bitaje imana bahitanye n'amasanganya yo mwibarabara muri amezi atatu aheze 20 nabo barakomereka ivyo vyatumye n'abajejwe indero basaba gukingira ibibanza bicamwo abana baje ku mashure izo nido na parfait mudasigana.
Ayo masanganya amazi minsi yibonekeza mu ntara ya Makamba amaze guhitana ubuzima bw'abantu abandi barakomereka ndetse n'ingendeshwa zirononekara. Amakuru dukura mu gipolisi avuga ko muri aya mezi atatu aheze ayashoboye kumenyekana yahitanye ubuzima bw'abantu 14 28 nabo barakomereka cyane. Ibyuma bigizwe n'imiduga amapikipiki amakinga hamwe n'amazu navyo nyene birononekara. Abarongoye amasendika y'abigisha mu ntara ya Makamba bamenyesha ko ayo masanganya yahitanye abana b'abanyeshure bo mu mashure mato batari bake kuva umwaka w'ishuri utanguye. Ibyo biremezwa kandi n'abajeje intwaro mu ntara ya Makamba bakavuga ko ahanini ayo masanganya aturuka ku muvuduko munini w'abagendesha ibyuma n'ibarabara. Mu ntwaro no mu gipolisi bakavuga ko baza barituye abafisi uruhara mu gukinga ayo masanganya kugira ngo bakingire ubuzima bw'abo bana hamwe n'abandi banyagihugu muri rusange. Abagira amasanganya bagakomereka bo bavuga ko bibagora kwivuza kuko imiti zimbye cyane ababagonga nabo benshi ngo baca bahunga kubera bataba barakingishije impanuka mu mashyirahamwe abijejwe. Mu ntumbero yo gukingira abantu n'ibintu ikigo kijejwe amabarabara kiramaze gutangura kubaka utudunduri tugabanya umuvuduko bita dodane mu rurimi rw'igifaransa muri quartier ya Matonge mu gisagara cya Makamba hasanzwe hari amashure menshi ari naho hakunda kubera ayo masanganya.
Parfait mudasigana arakenuye mu gisata c'indero naho imidogo ni nyinshi mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Muyinga ya gatatu mu mwaka w'indwi bavuga ko abana babo bigira mu ishure ritagira ibiyo ku madirisha atanurugi kandi baratanze amahera y'intererano y'iterambere rya komine. Bavuga ko abana babo bituma batiga neza kubera imbeho n'imvura bagasaba ko icyo kibazo cyotorega umuti mu maguru masha. N'inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bavyeyi abitumenyesha ngo haraciye iminsi abana biga mwaka w'indwi ku ishure shingiro rya Muyinga ya gatatu riri ku mugwa mukuru w'intara batorohewe mu kwikirana ivyigwa. Abavyeyi bavuga ko batumva igituma abana babo bigira mu isomero ritagira amadirisha n'urugi kandi baratangishijwe amafaranga y'iterambere rya komine mbere bagatanga n'intererano yo gusahiriza ibikorwa by'iryo shure nk'uko uyu mubyeyi abyigana.
Kuba inshure hana gukucwa n'imbeho imfura iguye uherezo tukabasanga mu ishuri rukonona amakaye yabo ikana abana bagasinzikarira kubera imbeho mbere n'ivyigwa bigaca biyakarara. None wumva abo bana basohotera imbere gute mu gihe twita umwanya ukwiye nk'abandi bana bari mu masomero akwije icyangombwa. Nabacu rero dusaba abakeshwe intwaro eka mbere n'abakeshwe iby'amashuri ko buraba ico kibazo kitava mu nzira kugira ngo abana bige bakorokewe mbere n'abigisha nabo nyene bigishirize mu isomero ikwije icyangombwa.
Musitaneri wa komine Muyinga Medemisago bamenyesha ko uwo mubabaro w'abo babyeyi awumva arabahumuriza ko vuba na bwango iryo shure rigiye gushirwa ko amadirisha n'urugi kugira abana n'abigisha bagororokegwe mu mirimo yabo.
Muri kino kiringo turimo twarahuye n'ibiza byatumye hariho amashuri aguruka kugira ngo murumva ko umuntu atahera aho hakomeye. None rero twibutsa ababyeyi barereye kuri iryo shuri n'abigisha nabo nyine baharereye n'abanyeshuri ko tutabahebye kiriya kibazo ko tukimwe ko mu minsi itarambiranye tuzoshyiraho urwo rugi n'ayo madirisha.
Mustantiri wa komini Muyinga Hamede Misago amenyesha ko iryo shure ryatevye gushirwa ko amadirisha n'urugi biturutse ku yandi mashure menshi yari yononekaye kubera umuyaga w'igihuhusi bikaba byatwaye uburyo bwinshi.
Jean Baptiste Bireha nawe nyine tugukengurukire nino ngahadushe dusozerera ano makuru yo kuri no gatanu twari twabateguriye kamashimiye mwebwe mwese mwashimiye kudutega biri shimire na bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya ano makuru mwayashikirijwe na jewe Pierre Gahungu naho butaha.